Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriho neza nshuti mwese, mu duteza amatwi ni Edirwemo basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Abafasha b'abayobozi n'abandi bagore bavuga rikijyana mu Burundi bari mu nama y'iminsi ibiri igamije kwiga uburyo bakemura urundu ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi. Ni inama yari yitabiriwe kandi n'umukuru w'igihugu.
Umukenyezi yageze gwiwe iki kibazo ni kimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata minenegwe.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri yashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 bo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Igisirikare cya Nigeria kiravuga ko cyishe inyeshyamba za Kiyisilamu 24 mu bitero bibiri majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu kandi ko zafashe zimwe mu ntwaro. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Mali cyasabye abayobozi b'idini rya Islam kugirana ibiganiro n'abarwanyi b'umutwe w'intagondwa ushamikiye kuri Al-Qaeda mu rwego rwo kugerageza kugarura ituze muri icyo gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ni mu ntumbero yo guhagarika intambara imaze imyaka 10 mu gihugu imbere yaho, abategetsi ba Mali barashigikiye icyumviro cy'ibiganiro, bakaba barashigikiye mu mpisho imigambi y'amahoro n'abagwanyi mu gihe umutekano wari kumera nabi kurushiriza mu gihugu. Yamara ivyo umushikiranganje ajejwe ibibazo by'amadini aherutse gutangaza vyerekana intambwe ikomeye cyane kurushiriza mu nzira y'ibiganiro n'abayobozi b'abagwanyi b'umugwi Jenim. Yamara uwo mugambi uragwanywa bikomeye n'igihugu cy'Ubufaransa gikorana na leta ya Mali mu bya gisirikare. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje mu kwezi kwa gatandatu kw'inteko z'Ubufaransa zitazokorana mu bya gisirikare n'ibihugu biganira n'intagondwa z'abayisilamu. Umushikiranganje ajejwe ibibazo by'amadini yarabonanye n'abayobozi b'urwego rukuru rw'abayisilamu mu gihugu mu ndwi iheze kugira bamenyeshe icyifuzo cya leta cyo kuganira n'imigwi yose y'intagondwa ikorera mu gihugu. Mohamed Kimbiri ayoboye urwo rwego yaremeje ko basabwe kuganira n'abayobozi b'umugwi Jinim. Yamara basabwe kutaganira n'abagwanyi b'abanyamahanga, nta biganiro biraba gushika ubu.
Abashimuse abamisioneri barimo Abanyamerika muri Haiti barashaka miliyoni 17 z'amadolari kugira ngo babarekure. Ni inkuru twateguriwe na Eugenie Mukankusi.
Abanyarugomo muri Haiti batwaye abo bamisioneri b'Abanyamerika n'Umunyakanada baraka miliyoni 17 z'amadolari y'ingurane nk'uko ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Amerika cyabitangaje kuri wa kabiri gisubiramo ibyavuzwe n'umutegetsi muri Haiti. Minisitiri w'ubutabera wa Haiti yavuze ko ibiro bya Amerika bishinzwe ubushinjacyaha FBI na polisi ya Haiti barimo kuvugana na barushimusi kandi ko bashakisha uburyo abamisioneri bafashwe bugwate muri iki cyumweru hanze y'umurwa mukuru Port-au-Prince na gaco kitwa Maganane Mawozo barekurwa. Uwo muministri yabwiye ikinyamakuru The Wall Street ko imishyikirano ishobora kuzafata ibyumweru. Iryo tsinda ry'abamisioneri Abanyamerika 16 n'Umunyakanada umwe ririmo abagore 6 n'abana 5. Gushimuta abantu birimo gukorwa ahantu hazwi hatandukanye muri Haiti biturutse ku bibazo byiyongera bya politiki n'iby'ubukungu. Abantu byibura 628 bashimuswe mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka 2021 yonyine, nk'uko ikigo cyo muri Haiti kitabogamiye kuri leta gikora isesengura n'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu cyabitangaje muri raporo. Abanyahaiti kuri wa mbere bakoze imyigaragambyo mu gihugu hose bamagana ibikorwa by'abanyarugomo na barushimusi byagiye byiyongera uko imyaka igenda kandi bikaba byarushijeho gukara kuva mu kwezi kwa 7 ubwo uwari perezida Jovenel Moïse yicwaga.
Umuryango w'abibumbye uravuga ko imyuzure ikaze kurusha iyindi yagiye iba muri Sudani y'Epfo kuva mu mwaka w'1962 akenshi yagiye iterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kabiri ryavuze ko abantu barenga 700,000 bahuye n'ingaruka z'imyuzure muri Sudani y'Epfo. ONU ivuga ko iyo myuzure yaturutse ku hindagurika ry'ibihe mu bice bimwe by'iki gihugu cy'Afurika mu myaka hafi 60. Arafat Jamal uhagarariye HCR muri Sudani y'Epfo yabwiye inama ya ONU i Geneve mu Busuwisi yasuzumaga muri make uko ibintu byifashe hifashishijwe uburyo bwa video ari mu murwa mukuru Juba ko iki gihugu kiri imbere mu bifite abantu barimo guhura n'ingaruka z'ibintu batateje. Jamal yavuze ko abantu 700,000 bahuye n'izo ngaruka kugeza ubu kandi ko umubare ugenda wiyongera. Nta mubare yarafite w'abahitanwe n'imyuzure iheruka. Imvura nyinshi yaguye mu byumweru bishize yatwaye amazu kandi yatumye amazi yuzura mu mirima y'imyaka kandi amatungo yahungishirijwe ahantu hegutse nk'uko Jamal yabivuze. HCR yavuze ko imyuzure hanini yibasiye leta enye n'uturere tumwe twagize ibibazo bikomeye kurenza ibyabaye kuva mu 1962 aho abantu babuze ubushobozi bwo guhangana n'imyuzure mu myaka itatu ikurikiranye. Bamwe bagoswe n'amazi bituma basigara batunzwe n'ibyatsi n'imizi mu gihe abandi bamaze iminsi bagenda mbere yo kugera ku butaka bwumutse nk'uko Jamal yakomeje abivuga. Yongeyeho ko amatungo yarohamye n'ibihingwa mu mirima nk'amasaka n'uburo bikangirika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisirikare cya Nigeria kiravuga ko kishinye ishyamba za Kiislam 24 mu bitero bibiri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu kandi ko zafashe zimwe mu ntwaro. Ni inkuru nanone twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
General Major Christopher Musa, komanda w'ingabo zirwanya inyeshyamba, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abasoda bishe inyeshyamba za Boko Haram 16 mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Maiduguri, umurwa mukuru wa leta ya Borno. Musa yavuze ko ubwo barahanganya n'inyeshyamba hafashwe amakamyo abiri harimo intwaro kandi ko imwe yashwanyagujwe. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko ingabo zishinzwe umutekano zirimo gutsinda inyeshyamba mu majyaruguru y'Uburasirazuba hamwe n'amabandi yagiye ashimuta abantu ashaka ingurane kandi akica abantu 100 mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Mu cyumweru gishize umujenerali mu gisirikare cya Nigeria yavuze ko umuyobozi wa ISWAPO Abu Musabo al-Barnawi yapfuye ariko ntiyatanze ibindi bisobanuro. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Onyemaru Wacuku mu ijoro ry'ejo kuwa mbere yavuze ko ingabo zihuriyemo iza Nigeria n'iza Kameruni muri operasiyo yazo zishe abantu 4 bo mu mutwe ISWAP bari bateye ikigo cya gisirikare cy'i Borno. Abandi 4 bakekwagaho kuba inyeshyamba bapfuye ubwo ikamyo yabo yarimo ibisasu bidasindege yanyuraga hejuru y'igisasu giturika nk'uko Mwacuku yakomeje abivuga.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abafasha b'abayobozi n'abandi bagore bavuga rikijyana mu Burundi bari mu nama y'iminsi ibiri igamije kwiga uburyo bakemura burundu ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi. Abibasiwe cyane kurusha abandi n'abana bato batarageza imyaka 5. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Intumbero y'ihuriro ry'abakenyezi b'indongozi n'iboneza mu bisata bitandukanye by'igihugu mu Burundi no gukaburira ubwenge no guhimiriza abo bakenyezi kugira ngo bagire uruhara mu kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi cyane cyane mu bana batarashikana imyaka 5. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye iryo huriro yizeye ko hamwe icyo kibazo gifashwe mu minwe n'abakenyezi ari nabo basanzwe bitaho abana curanduranwa n'imizi mu myaka 5 iri imbere.
Kubona umukenyezi yagize gwiwe iki kibazo ni ikimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata minenegwe. Kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntihagire indwara zivuye ku gufungura nabi zizosubira kwibonekeza. Ni mwebwe musanzwe mubijejwe mu miryango, ni mumenyere rero gutunganya neza ibijyanye n'imfungurwa ingene bazivanga uranze ubwoko bwazo n'akamaro kazo mu mubiri, gutyo Uburundi bwose bugira abenegihugu bakomeye biteza imbere kandi baterera mu guteza imbere igihugu.
icegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ikigo ISTEBU kijejwe ibiharuro mu gihugu cerekana ko abana batarashikana imyaka 5 aribo babangamiwe kurusha abandi. Iyo raporo yerekana ko ibice birenga 5% vyabo bari bagwaye ingwara zituruka ku gufungura nabi mu mwaka uheze. Ibice 50% vy'abagwaye bakaba babangamiwe cane. Intara zirimwo abana benshi basinzikajwe n'ingwara zituruka ku gufungura nabi ni cane cane Ngozi, Kirundo, Karusi na Rugigi. Muri iryo huriro rigira kabiri mu myaka 2 kurikirana umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana aributsa abakenyezi bibungenze na bonsa ingene bakwiye gufungura kugira ngo birinde izo ngwara.
Gufungura neza suku ufise imfungwa zikwiye, ahubwo ni kumenya ko hariho imigwi itatu, harimo ndema mubiri. Izo mfungwa nazo turazifise mu gihugu, harimo ibiharage, ubushaza, ibiyoba, amata, indagara, inyama n'ibindi. Hariho sanganya ngaburo, ivyo harimo ivyamwa, imboga n'ibindi. Hariho ntanga nguvu, bigori, bijumbu, bitoki, muceri n'ibindi. Hariho ukonsa ikibondo amezi 6.
Iryo huriro ryitabwe n'abakenyezi batandukanye barimo abashikiranganji, abakenguza amateka n'abashinga amateka, ba burumatari, ba musitanteri, abikorera utwabo, abaturuka mu mashirahamwe yigenga n'abandi. Kimwe mu byo abo bakenyezi b'indongozi bashikirije nk'umuti ni uko hoshigwaho ibisata byihariye mu mavuriro yose bijejwe kwakira abana canke abakenyezi bibungenze bagwaye izo ngwara zituruka ku gufungura nabi. Ikindi ni uguhamagarira abanyamitari gushira uburyo mu kwigisha abanyagihugu gutera imboga n'ivyamwa n'ibindi. Hatibagiwe ugushiraho ku mitumba yose igize igihugu amakomite ajeje kuraba urugo rurimwo umwana agwaye ingwara zituruka ku gufungura nabi. Bashikirije kandi ko ayo makomite yoduzwa gushika ku rwego rw'amakomine, ndetse ko yo kwigisha ku mitumba ingene abanyagihugu bakwiye gutegura ifungurwa zujuje ibikenewe. Ibi mu bice bimwe bimwe by'igihugu hari abakenyezi b'imboneza bamaze kubitangura mu kwigisha abandi ingene bagaburira abana neza mu buryo buke bafise. Uno w'igihanga mu ntara ya Bubanza afise impanuro atekerera abibaza ko bigoye gufungurira neza abana abicishije kuri mikro yijwe rya Amerika.
Hariho abantu batari bazi kuvanga ziryanja irya migwi itatu. Twarateka ibiharage bihe tugashira ko ibijumbu gaca dufata ziya mboga bugirengarenga tugashira ko hama tugaca dufata agatunguru tugakatiramo udutomati tugashiramo n'utuvuta tukacurenza ko hejuru n'utwema bishitse twabonetse twarashiramo nyene hama umuntu agafungurira aba bana. Kubadashoboye kubijya kubera haba harimo batoya bo kuva ku mezi 6 kuduga, twarashira mu kintu cagutse nyene isafuri ikwiye tugacucuma neza neza bya bijimbo na bya biharage bikanwagana, hama duhejeje tukaca tugira twarura tugashira kuri ya masahani, hama tukaca tubabwira abavyeyi b'abana ati karabisha abana, tukaca tubafungurira za mfungurwa kugera ubu kuva aho babiboneye basigaye bazi kungene bavanga.
Ihuriro ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika niryo ryafashije mu gutunganya inama y'iminsi 2. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi aserukira iryo huriro yaratanguje umugambi wo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu gihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Uwahoze ari ministri w'intebe w'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi yatangaje ko yiteguye kongera gukorera u Rwanda aho rwamwohereza hose. Ibyo yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana nyuma y'icyumweru afunguwe nyuma y'imbabazi za Perezida Paul Kagame.
Urakoze Venuste, yakwa Perezida wa Repubulika imbabazi yampaye nazakiranye ibyishimo byinshi kanongereho byinshi cyane, kuko ntabwo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ari ibintu bisanzwe bibaho ku buryo budasanzwe. Nabahaye rero agaciro gakomeye cyane, biranshimisha, byakirana n'icyubahiro cyinshi mugomba nk'umukuru w'igihugu. Nabyakiye neza rero cyane kandi uretse njye n'umuryango wanjye twabyakiye neza cyane.
Izo mbabazi mwazihawe muzisabye cyangwa se n'icyemezo Perezida wa Repubulika yafashe ku bwende bwe?
Icya mbere kuzisaba ni kimwe no kuzihabwa ni ikindi, ariko igikomeye cyane nshaka gushimangira ni uko gusaba imbabazi ku muntu w'umunyarwanda, ku muntu w'umunyapolitiki, noneho ukavuga uti leka rwose mfate umwanya nsaba imbabazi kandi iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu agarariye abaturage bose. Iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu rero ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda bose basabye imbabazi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngeze umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, perezida wa repubulika niwe chairman wa FPR Inkotanyi, namusabye imbabazi rero ni ukuvuga ngo n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nabasabye imbabazi. Gusaba imbabazi rero ntabwo ari ngombwa ko umuntu afite imbarara, icyangombwa nibiriya mwita meya kurupa ni ukomanga ku mutima ukicara ukisuzuma, wamara kwisuzuma ukavuga uti koko narakosheje, kandi kuba narakosheje kandi noneho naragomba gutanga urugero, ibyo noneho bikakubaza bigatuma ucisha bugufi ugasaba imbabazi ubikwiye ku mutima. Ibyiza amahirwe rero noneho uwasabye imbabazi nawe akaguha imbabazi, noneho biba by'agaciro gakomeye. Kandi nk'uko wabivuze nyakubahwa perezida wa repubulika si bwa mbere atanze imbabazi, ariko nari nicaye ntabwo natekerezaga, ntabwo nari n'ibyiteze uwo munsi, numva abantu barambwira bati nyakubahwa perezida wa repubulika yaguhaye imbabazi. Ni ikintu rero cyankoze ku mutima gikomeye, nako gaciro umukuru w'igihugu yahaye ubwo busabe, noneho akampa imbabazi.
Izo mbabazi muzazikoresha gute? Mufite migambi ki?
Imbabazi nahawe nazihawe nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye, kandi iyo umuntu akunda igihugu cye agomba kugikorera. Imbaraga ndacyazifite, n'imyaka ntabwo irarenga nayo ndacyayifite, n'ubumenyi ndabufite. Ni ukuvuga ngo njyewe mu buryo ubwo aribwo bwose niteguye gukomeza gukorera igihugu cyanjye. Icyangombwa gikomeye ntekereza gikomeye ni amasomo navanye muri gereza.
Mu kibazo mwabarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya Unity Club, mwavuze ku ngengabitekerezo uko mwayibonye muri gereza. Abo bantu mwatanzeho ingero, iyo ngengabitekerezo bayifatiye muri gereza cyangwa se bayizanye bayivanye hanze bayikomezanya muri gereza?
Urakoze Venice. Amateka u Rwanda rwanyuzemo mwese murayazi, u Rwanda rwanyuze mu mateka mabi, ariko ni amateka nayo abantu bashobora kwigiraho amasomo bagakosora. Nibyo abantu b'abahanga bakunze kuvuga, iyo abantu bababaye muri uko kubabara bashobora kuvanamo ingufu zo kurushaho kubaka ndetse no gukunda igihugu. Ayo mateka rero abajya muri gereza baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe. Niba baje muri gereza bavuye mu buzima busanzwe rero kandi barabaye muri ayo mateka yose, ni ukuvuga ngo ibiva mu gihugu hanze ya gereza no muri gereza nabyo ntawavuga ko adashobora kubisangamo. Ikibazo cy'ingengabitekerezo uwavuga ko kitariho sinzi uko yaba ameze. Muzi ko bimaze iminsi bigaragara haba hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyacu, ku buryo kugisanga muri gereza ntabwo ari gitangaza, kuko no muri gereza nabona abanyarwanda, kandi n'ibitekerezo byo muri gereza nabyo bigomba kumenyekana ngo abantu bamenye muri gereza uko nabo batekereza ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo rero nibyo nasobanura nkavuga nti no muri gereza rero ibikorwa by'ingengabitekerezo nabyo birahagaragara. Ibyo rero biraduha ishusho yihe? Ishusho biduha ni ukuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu cyiza uwo munsi ngo gikore kirangire. Ubumwe n'ubwiyunge ni inzira.
Professeur Pierre Damien Habumuremyi, ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika mukaganira n'Abanyarwanda.
Murakoze Venice.
Ibindi kuri iki kiganiro n'amasomo, uyu wahoze ayoboye guverinoma y'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi avuga ko yigiye muri gereza, mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri yashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 bo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Iruhande batwara ibisata vy'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini CRDL, abaserukiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'uw'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ivyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda. avuga ku izina ry'umugaba w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byo mu bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Republika y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 11 ba FLN batanzwe na Leta y'u Burundi bibaye amezi abiri n'imitwe 19 u Rwanda rutanze abarwanyi 19 b'Abarundi kuri mupaka nyene. Iki si igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. Colonel Ernest Musabaje yari perereza muri FDN BEG gisirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakoriterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose. Uyu munsi twaje gushyikiriza abagwanyi 11 gisirikare cy'u Rwanda kugira bakire imanza n'igihugu cyabo. U Burundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bimumariye guha impigi imigwi duhumbanya ibihugu bibanyi. Kubw'u Burundi, umurwi wose uhumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu hari w'iterabwoba. Mu kugwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bibwirizwa gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre toutes les organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abo bagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero birenga 195 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe yarigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye Abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that the hundreds of others remain in Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border incursions.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzira y'akarengane z'abasivile. Niyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu by'ibihumbi n'eshwe burundu, ariko ntiturashika kugeza imigenderanire inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbira zikungururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atanga amahanzi.
And goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusaka ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyeshamakuru. Mugabe amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi muri uku cyenda guheze. Igice cy'Ikibira kiherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi babwiye Ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'icyo gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kwindi uwo mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yabyamiriye kure.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise, kandi nibaza yuko atandi migwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa icyo twemeza kubera n'akarere karimo ishyamba rinini yegereye umupaka w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo, iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hari abo Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rigwanya leta y'u Rwanda biri mu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze. Yagirijwe kuba mu gwi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubitswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwa ibyaha biri mu ibyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruratangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremererwa gukorera mu gihugu kugeza ubu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi I Kigali mu Rwanda.
Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye Ijwi rya Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye icyo Ingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye Ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire.
Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri amasaha y'igitondo nibwo ari buze kubaza.
Ese iyo umuntu ahamagaje nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa asaza gusobanura gusa ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka?
Ni ubushake bwe, icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora. Gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha ku bw'impamvu zitandukanye, ari ibyo bakubaza, ari amakuru bagushakaho, ari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB. Gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa.
Ntabwo nzi impamvu batumijeho, nta niyo bambwiye, barambwiye batuzaza tuganire.
Ukuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine?
Ona ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakubwiye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga. Urwo rw'ubugenzacyaha ntabwo wajyayo udafite umwavoka.
Nta gutekereza ko bishobora kuba bifitanye isano ba barwanashyaka bo muri Dalpha Umurinzi nabo benshi bafunze, ko wenda byabifitanye isano?
Birashoboka, ntabwo mbize rwose, nta gitekerezo mbifite kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe.
RIB ihamagaje Ingabire mu gihe mu cyumweru gishize yari yataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste w'Umubavu TV, ikinyamakuru gikorera kuri murandasi. Uyu munyamakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa na Leta y'u Rwanda. RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko nawe ashobora gutabwa muri yombi, yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka.
Impungenge zo zirahari, ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntabwo ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Ni muri politike burya ntabwo uri ku rugamba nk'uru turiho rwo guhanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, kubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu. Icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba. Yabanda ko ubuzima bwo muri gereza ntigeze kububamo ndabuzi, byatuma ndara ntasinziriye ngo ni uko RIB yampamagaje. Cyane ko ndi gutekereza mutima wanjye ngasanga nta mpamvu afite ku mutima, nta kintu nakoze kibangamiye itegeko.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenye nyuma y'uko Ingabire avuye kwitaba RIB ni uko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye. Urwego rw'ubugenzacyaha bwemereye Ingabire gusubira iwe akazongera kwitaba ku wa kane w'iki cyumweru. Si ubwa mbere Ingabire Victoire yitabye inzego z'ubutabera kuko mu mwaka 2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yabirekuwe mu mwaka 2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika, nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.